Turabaramukije mwebwe mwese maranya gutega amatwi radio isanganiro kaze yo makuru mu Kirundi tubashikiriza yanayakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu bagera kuri 12 baraye bapfuye, abandi 26 barakomereka. Hariho n'ikindi gitigiri kitaramenyekana irengero, bikaba hari byaturutse ku mvura yaguye muri iri joro ryakeye muri quartier Nyabagere ni muri zone ya Gihosha ngaha mu gisagara cha Bujumbura. Nayo mushikiranganje w'umutekano akavuga ko mu byihutirwa harimo kugarukira ku miryango yahuye n'ibyo byago. Nayo mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza asaba inzego zijejwe umutekano no kwivuna basi kuzofashanya vyikuvye gatatu n'ubwizo musubirira mu mabanga ni nyuma y'amatora yimirije mu mwaka wa 2020. Nayo mu ntara ya Muyinga muri commune Butihinda avuga indwara itaramenyekana hirangwa n'ibiguma kuri uno wa gatandatu gusa mu ivuriro rya Gahararo, hakaba hari hamaze kumenyekana abagera kuri 60 bakiriwe. Nayo mu ntara ya Cankuzo muri iyo commune nyene mu santere y'iyo commune akaba yarayabogoje mu mabanga ni nama mpanuzwa jambo iyo komini donido ni mukanya
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Nkuko nari mpeje kubivuga, abantu bagera kuri 12 bo muri quartier Nyabagere muri zone ya Gihosha ni bamaze kumenyekana vyimfata kibanza ko baraye bahitanywe namazi y'imvura yaguye mu ijoro ryakeye. Abandi bagera kuri 26 barakomereka, harimwo n'igitigiri kitaramenyekana irengero nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'umutekano. Abanyagihugu baba muri iyo quartier bakavuga ko iyo mvura yabononeye ibintu bitari bike, harimo n'amazi yabomotse. Nayo Didas n'ibiza arongoye quartier Nyabagera gatera kama bagira neza kugarukira kuri iyo miryango yahuye n'ivyo vyago. Jamari Vianenge ndakumana.
Umugore yakize umugabo arahweye.
Uri kuri ibaza ngo ni yoro.
Wo dukagaharo. Menya ngo ahantu ngo haciye he ngo hahora hameze.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Nyabagere, turi muri zone Gihosha iri mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Aharaye haguye imvura nyinshi mu ijoro rishira kuri no w'Imana, aho yahitanye n'ibintu bitari bike. Uno munyagihugu twasanze aratubwira uko iyo mvura yatanguye.
Nitwa twamenye neza ivyari byo. Je nasohotse nsokana mu pang, nzikora abasumu, mbona ibintu byiruka nibara abanchansubira ndari mu rupang. Mana umva abantu baratanguye gusohoka ari benshi, nja ndasohoka tusanga abantu rero bariko baratwagwa tuca tuja ku intervene.
Abandi banyagihugu twaganiriye baba ngaho muri quartier Nyabagere bavuga ko iyo mvura yabononeye ibintu bitari bike.
Amazi yabaye menshi, arabomora amazu, arabomora impome ya maclotire, amazu wacu hose hatewe ibiziga babitoye ngahi wanje byinshi ibintu bimeze nabi cyane.
Twavyutse mu masaha 9 tuvyutse usanga inzu zabomotse, bamwe tubakura mu nzu n'ibiziga rero batoye byaje bivaruguru byinshi byononekaye byinshi kuko imyazi yabitwaye ibindi byatwashobye gukurayo n'ibikeye nyene.
Didas n'ibizi arongoye quartier Nyabagere atera kamo abagira neza kugarukira ku miryango yarayishikiwe n'ivyo vyago.
Twagomba gutera akamo kugira ngo abagira neza n'abandi bose bahashike barabe co bodufasha kuko nibara dusigaye mu kangara tete, abantu benshi bafise umutima w'urukundo bagerageza kudutabara no kudutabariza vyabaye ibara cyane.
Amakuru atangwa n'ubushikiranganje bw'umutekano no kugwanya ibiza amenyesha ko abantu 12 ari bo bamaze kumenyekana ko ari bo bahitanywe n'uwo mwuzurira, hamwe na 26 bakomeretse n'igitigiri cy'abantu batazwi babuzwe irengero. Moise Nkurunziza icegera cy'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje akavuga ko abajeje intwaro bafadikanije n'igipolisi n'ishiramwe Croix Rouge ko bari ko barasubiza ibintu mu buryo.
Jean Marie Vianenge ndakomana nayo mushikiranganje w'umutekano no gukinga ibiza akaba yishikiye muri iyo quartier mu gatondo ko kuri uyu w'Imana, akavuga ko iyo mvura yononye ibintu bitari bike no mu quartier ya Buterere na Charama, ariko ho atabantu yahitanya. Lengio Mebunyoni akavuga ko mu vyihutigo harimo gusubiza mu nzira umugezi wataye inzira no kugarukira ku miryango yahuye n'ibiza, agasaba abanyagihugu gufatana mu nda. Tumukurikire.
Bagarukira ikindi gikorwa gikurikira kiriko kirakorwa ni cyo gushobora gukoresha ingufu za bene gihugu z'abajejwe umutekano kugira ngo aho uruzi rwataye inzira bashobore kugugurira aho rwabwirizwa gusa kwa hejeje kuvugana n'ababijejwe uko babwirizwa kubikora bisunze ubuhinga kugira ngo uruzi rushobore guca ruronka inzira umwanya wa mbere tugakoresha ingufu z'amaboko yacu, hanyuma ibikurikira bizoheza bishobore kuba ahakurikijwe ubundi buhinga kugira ngo umuntu ashobore kuronka inyishu irama. Harakurikira kandi n'ibikorwa byo kugira ngo abataronse aho bashobora kuhata indaro bashobore kuronka baba barikinga. Ibyo nabyo nyine turabifashanya n'abo tusangiye imirimo yo gutabara baba muri Croix Rouge n'abandi. Hariho n'ahandi muri Buterere no mu Carama naho nyine ibikorwa by'ubutabazi ko birakorwa hoho. Imana yakinze naho twumvise bahasize ubuzima, ariko naho nyine turaheza dushikeho turare icoko gushika kuri uwo mwanya. N'uko ibintu byifashe impanuro twohereza bene gihugu ni uko bivanye n'abari mu turere tugeramiwe bogerageza bakahigirwa kure muri uyu mwanya turabona ibintu bicyo kimeze, kandi tutaraheza gusubiza ayo mazi mu nzira yayo. Ikindi twogira bene gihugu ni uko bogerageza gufatana mu nda no gufashanya ababigejwe muri leta bari ngaha, kandi bari kubara ibikenewe byose kugira ngo babikore. Abahana indaro bahana indaro, abaza kubura aho barara nabo turategekanya yuko bashobora kuba ahantu hashyirwa uburaro n'ipata kibanza kugira ngo ntihagire ushindikara gusumba.
Uya kabari mushikiranganje umutekano no gukinga ibiza Langiyome Bunyoni bivugwa muri politike. Naho umukuru w'igihugu asaba inzego z'umutekano no kwivuna abansi kuzogamburukira vyikuvye gatatu uzomusubirira mu mabanga nyuma y'amatora yimirije. Pierre Nkurunziza akaba yabishikirije mu ntara ya Gitega hari ku munsi wa gatanu, aho izo nzego zamwipfuriza be n'umuryango w'umwaka mushasha mwiza. Akavuga ko agashimana koko mu myaka iheze ari ku butegetsi izo nzego zabaye abizigikwa.
Mwatubiri abizigikwa mwatubaye hafi mu bigoye n'ibihamba. Icyo shimira Imana ngo twatanguye neza tuba tujye gusozera neza. Imana yabicubaye
amango nkaye mwakuza sije bonze ko ndabwijamba muzomo kwagira umunsi mukuru wari mukuru w'igihugu mushaka. Ndabasaba ikintu kimwe muze mugikore kugira twakoranye iyi myaka 15 tujye gusozera. Muze mubwize gatatu na mushasha zongora mu gatanu muze mubaye bagabanya bagabo. Iyo myaka yose iheze twakoranye byinshi kubw'umutekano, kubw'ubusabane hagati y'abenegihugu, kubw'imigambi y'iterambere, kubw'ubutunzi, kubwa politike. Ni junja inzego z'igisirikare, ipolisi n'igenda ofisi uno munsi mu kwishima kishimiza. Twabwiye abumva mu babizigirwa abakurikije impando twabahaye zabereze ikimaze, abatazi kurikije nabo nabo turi kumwe hano.
Uyu akaba ari Petero Nkurunziza, akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hagati aho umusantere wa komine Cankuzo we yaraye ahagaritswe muri ayo mabanga n'inama mpanuzi wa jambo ya komine. Hari kuri uyu wa gatandatu abaje inama 13 kuri 15 bakaba bagize iyo nama mpanuzi wa jambo ya komine. Akaba ariyo bemeje ihagarikwa giwe mu gihe umwe atavyemeye undi nawe ataje yabivuze ko urongo iyo nama mpanuzi wa jambo bwa mpamye gaheta. Akavuga ko bimwe mu vyagirizwa mu stanteri harimwo kudakorana neza niyo nama mpanuzi wa jambo be no gufata ingingo mu kibanza cayo. Dushatse kumenya ico nyene gukugwa yagirizwa ko akaba ga telefone kiwe ko kakaba kari kazimije.
Inani sumbigimba
kugenshi saha zitandatu n'iminota 35 muri studio za Radio Isanganiro no makuru tuyabananirize mu bivugwa mu magara y'abantu. Hari indwara itaramenyekana irangwa n'ibikomere ku mubiri na cane cane ku maguru irangwa mu mitumba ya Buvumbi Ngara muri komine Butihinda muri mu ntara ya Muyinga. Kuri uyu wa gatandatu ku ivuriro rya Gahararo hakaba hari hamaze kwakirwa abagera kuri 60 baje biyongera ku bandi bari bamaze kuhashika. Abahinga b'ikigo UNSP bakaba bashitse kuri uyu wa gatandatu kuri iryo vuriro kugira ngo bashobore gupima amaraso y'abo bagwayi gutyo bamenye iyo ndwara iriko itera ubwoba abanyagihugu. Imuyinga twakora Dieu Donné Nzeyimana.
kwivuriro rya gahararo abagwayi bashizwe mu migwi abenshi nafise ibikomere bitari bimenyerewe nuko bisigurwa n'abagwayi
igitero nyine cyate byavyinza gahera gahishi menga ni nk'akantu kidisho gyivunje mugayaza gukoza ku rutoke kakaca gakoboka haguma haranda gakifatiye nk'umukirenge imba gatangura kiyagara hanyuma kimaze kuvyimba ukamena hakavamwe amakibwa na marasa
hari abamaze amezi n'ibikomere ngo kimwe gikize hazi kindi mu kwigwana ko basigaye bivuza imiti bakurya nino
navuze ati kuba byo n'icyo kimwe reka ntimbirahanye n'igereza cy'Imana ivuka nashyira ku bintu by'umutwe yabaha kwivuriro ngo bagende kunywa ku mutwe uri kurameneye
bona rivuze ariko kanka gukita ngo manzinja ku miti nyene ngura dase bacambwa ngo nje kugura amatramusine cyaraho
abagwayi basaba iki
twese dusaba nuko babanza bagapima bakaraba ibintu tugwaye kuba twivuje bikanga bakaduha imiti babanya ibintu tugwaye
kuwa gatandatu abahinga bo mu kigo INSP bari gufata amaraso yo gupima ngo hamenyekane iyi ndwara mu buyobozi bujejwe indwara zitaweho bari ku ivuriro rya gahararo n'imiti n'ibikoresho byo kunganira iri vuriro ryakiriye ushaka umusase abagwayi bikomere 60 biyongera ku barenga bo bahakiriwe kuwa gatanu harimo babiri bajanywe mu bitaro ku ivuriro rya gahararo Dieudonne Nzeyimana Radio Isanganiro
Kidone Nzeyimana urakenuye tuve mu bivugwa amagara y'abantu doje mu bivugwa mu ndero aho kuva mu kwezi kwa mbere kumwakuza umwigisha wese wo mu ishure nshingiro n'inyuma y'ishure nshingiro azokatwa ku mushahara wiwe amafaranga 500 uko ukwezi guheze akajoja mu kigega cyo kuvuzanya no gufashanya n'abigisha hagizwe kandi na kabiri intererano itangwa n'umwigisha ari mu kigega cy'uburaro bw'abigisha aho izova ku 600 ku kwezi akaja ku 12,000 ivyo bikaba vyashikirijwe n'abarongoye sendika y'abigisha bari bamaze iminsi ibiri babisigura mu ntara ya Gitega Jehani bigira
Kuri uyu wa kane abarongoye amasendika y'abigisha 6 ahurikiye mu runani Kosesona basiguriye abayobozi b'amashure n'abigisha baraho bo mu ntara ya Gitega yuko umwigisha wese wo mu Burundi wo mu ishure nshingiro n'uwinyuma y'ishure nshingiro kuva mu kwezi kwa mbere umwaka uzazo katwa amahera 500 buri kwezi ayo mahera ngo azoja kuri konte ya Kosesona kugira ngo azofashe abigisha mu byo kwivuza iyo bagwa ingwara zisaba amahera menshi iyo bashikiwe n'ingorane nko gupfusha niyo bashikiwe n'ingorane zitandukanye Eka n'abatarabigisha mugabo bantu nikora ayo maherango azobafasha ikindi babasiguriye nuko intererano itangwa nabigisha bari mu kigega cy'uburaro bw'abigisha ikazova ku 600 ku kwezi ikazoja ku 12,000 intumbero ngo niyo kuduza umutayo w'ico kigega kugira ngo gishobore gutanga ingurane nini kandi kubigisha benshi umwe mu bigisha arashima uwo mugambi wo gufashanya wa Kosesona
maherano bise bavuga amahera 500 ku kwezi na mahera makayi cyane gose hama nkuko turabarundi canke mu muco w'ikirundi gufashanya nciza cyane n'ubwo mwiza cyane kandi ndetse bavuze yuko bishobora kuzafasha nabandi bashike mu ngorane ahanini murabonye byinshi bizogaruka mwigisha kuko bavuze yuko abuze umwana canke umwo bubakanye canke nawe nyene agashengera canke gashigwa n'izindi ngorane zikomakomeye bavuze yuko ico kigega kizomugarukirako
arashima kandi ivyo kigega cy'uburaro bw'abigisha
karushonika nini ya cyane ko turavye n'ikiringo tangira iyo credit ni kinini kandi naga credit kumvise ko bashobora gutanga n'imilyoni zishika 200 nubwa mbere ngaha muri kino gihugu cacu kumvise ibanki canke ifo ishobora gutanga amahera ngana gucyonye n'ikiringo kingana ko imyaka 7 canke na 15 ko bavuze ko bari ko baravyiga bishobora no kuzoshika
muri cyo kigega cy'uburaro bw'abigisha ngo hajayo umwigisha avyifuza utazogomba gukatwa ayo mahera 500 nawe ngo azokwandika ikete ryo gusaba kutayatanga kuri wa gatanu naho abarongoye indero mu ntara no mu makomine yose y'igihugu nibo baronkejwe izo nsiguro igitega Jean Nibigira ku bwa radio isanganire
Gerard Nibigira urakenuye tuve mu bivugwa mu ndero tuje mu bivugwa mu nkino kuri uyu w'Imana harategekanije gutangura mu gihugu cha Tanzania mu gisagara cha Dar es Salaam Amahiganwa y'akarere mu mupira w'amaguru kinigwa ku musenyi vyo bita beach soccer mu rurimi rw'icongereza Uburundi bukaba bwitabiriye ayo mahiganwa ku nshuro ya mbere Yusuf Mose ajeje gutunganya amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB akamenyesha ko abakinnyi baserukiye igihugu biteguriye neza iryo higanwa
ku munsi wa gatanu baragize imyimenyerezo ya mbere ku kibuga bazokinira ko inkino uno munsi naho nyene barose akandi kajyo kugira iyindi imyimenyerezo imigo yaserutse ni igihugu cy'Ubugande cyashitse jo mu ijoro umugwi wa Seychelles n'umugwi wa Malawi n'umugwi wa Tanzania iyo migwi rero akaba ari yo izohiganwa muri iyo higana twovuga ko ari ryambere ku gihugu cacu ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi rikaba ryatanguye gufata neza mu mugongo ishyiramo ry'umupira wo ku kiyaga mu mwaka w'2016 ubu rero bakaba bageze ku mwaka ugira gatatu batunganya amahiganwa kandi abahiganwa arimo imisore ikiri mito ko nkuko mubizi mu mupira usaba ingufu nyinshi cyane kuko bakinira ku musenyi twibaza neza yuko iyi myaka itatu yashoboye gutanga umusaruro mwiza ku buryo turonka umugwi mwiza uzoduserukira kuko bagiye bafise ishaka ryinshi ko n'ubwa mbere bagenda mu mahigana nk'ayo bagiye kwiga mugabo turibaza yuko bazohakurayo byinshi bizotuma bashobora guseruka no mu yandi mahiganwa
ribaye rya mbere umugwi userukira gihugu ukina urukino rwo kumusenyi basohotse mbere bakunze ibinkino bwo kwitega iki kuri uno mugwi useruse ubwa mbere muri amahiganwa
n'ubwa mbere umugwi wacu userukira gihugu hariya bagiye kwiga babone ubuhinga bw'inkino zo ku musenyi uko zigenda
buraca bugacana yandi mungaburo
gufasha umushishito kuruhuka ni kimwe mu kamaro ko gufungura ikiraya ibyo bikavugwa n'uwanonose bijanye no gufungura Jean Paul Wizeye amenyesha yamara ko ikiraya gishobora gutera ingaruka mbi mu mubiri nk'ugucibwamwo mu gihe categuwe nabi agasaba nyabona ko ikiraya co kugwa kw'amashishu imbere yo gutegurwa bucana yandi ingaburo na Vestine Butoyi
muri bucana yandi herutse mwarumvise ibijanye n'ubwoko bw'ibiraya ingene bitegurwa n'ibyo bitunze uyu munsi uwakurikiranye ibijanye no gufungura ashikiriza ko kamwe mu bumaro bw'igifungurwa cy'ikiraya ari ugufasha kuruhurira umushishito
nk'akarorero mwumvise ko gitunze ibintu bitanga ingufu cyane nk'icyo bita resistance to carbone cyangwa isukari mu bwoko bwa amido hama kandi ikiraya kiragirira kamaro nk'abantu bakunda kugira ingwara zo mu mushishito kubera yuko ikiraya gisanzwe gifise icyo bita effet alkalinisant kirafasha kugabanya ama aside mu mubiri. Mbere ni gihe gikoreshejwe mu buryo bw'umutobe bituma umuntu agwaye ingwara y'umushishito amerwa neza nk'uko byerekanywa n'umuganga Ernest Schneider wo mu gihugu cya Espagne.
Yamari yikiraya kitateguwe neza Jean Paul Wineza asigura ko gishobora gutera ingaruka mbo mu mubiri harimo gucibwamwo n'ukuraba.
Buburozi bitasora nyine bugwire cyane mu kiraya iyo bubaye umurengera birashobora gutera ingorane. Hama kandi iyo bikoreshejwe nabi na cyane cyane iyo bikoreshejwe nk'umurengera kubera yuko bitunze ibyo bita fibre vegetale tare kurugero rudasanzwe birasha gutuma umuntu yorohegwa mu nda mbere akagira nyangwa bita gucibwamo mu gihe umuntu yabikoresheje cyane ikindi kintu gishobora gushika iyo umuntu akoresheje ibiraya nabi abahinga berekana neza yuko bishobora gutuma naho umuntu n'ukuraba ashobora kuraba igihe ubwo buruzi bwa bwinshi cyane mu mubiri
mu kwirinda inzoga n'ukambizi turutse gutegurwa nabi kw'igifungurwa cy'ikiraya uwo yakurikiranye ibijanye no gufungura ashikiriza k'ikiraya cyo kugwa kamashishwa yacu imbere yo gutekwa
kugira ngo umuntu aronke ibikenewe canke se ibikwiye kuronkwa mu biraya ni byiza ko abifungura muri ubu buryo ubwa mbere ushoye kucotsa muri furu byaba byiza cyane kuko bishobora kugumanya bya bintu byiza cyane umuntu asanzwe asanga mu kiraya ikindi naco nuko mu kubyihereza akwiye kubikura ko kajya gashishwa ka mbere kuko akarorero iyo utakwiye ko kajya gashishwa ubwo buruzi bita sora nyine buca bwinjira mu kiraya igihe kiriko kirasha
Jean Paul Wineza atera kama abantu bose gufungura ikiraya kuko gitunze ibintu ngira kamaro ku mubiri kandi bakanahagabira mu kugitegura kubera ko gifise n'ingaruka mbi ku magara y'abantu
Vestine Butoyi urakeneye nino ngaho turangirije amakuru mu kirundi twaye twabateguriye ariko tukayibutsa ko abantu 12 aribo bamaze kumenyekana ko baraye bapfuye abandi 26 bakaba bakomeretse n'abandi bataramenyekana irengero biturutse ku mvura yaraye iguye muri rijoro ryake muri quartier Nyabagere ni muri zone ya Gihosha ngaha mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganje w'umutekano yashitse muri ico kibanza akavuga ko mu byihutirwa harimo kugarukira iyo miryango yahuye n'ivyo byago mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na Alphonse Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma makuru mwashikijwe na Placide niyo mungera ariko mukanya mukurikira makuru yanditswe n'ibindi binyamakuru
Isanganiro
makuru ashikizwe ni nyamakuru
turabaramukije tubahane ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru
ikinyamakuru wacu mu ijambo ry'intanga marara cyandika ngo kwishure rya Rusuguti
iryo shure rivugwa riri muri komine n'intara ya Ngozi kogerekanwa n'ibikogwa byo hicirwa abandi bamwe mu gwaruka gwaho ruhurikiye muri koperative yo kwiteza imbere baboneka bariko babagara umurima w'ibigori amadarapo y'imigambwe itandukanye basanzwe barimwo bayanegagiye mu murima ngaho nyene nabo mu migambwe indwi itandukanye CNDD FDD CNL Frodebu RANAC FNL UPD hamwe na IPRONA
muri iwacu bandika ko ivyo bikogwa bidatahuritse mu gihe ku mitumba itandukanye havugwa ukutihanganiranira kurenze muri iki gihe mu gihe hari abanyepolitike bahendugwaruka babemerera ibitagenda umwanditsi wa iwacu abona ko ku Rusuguti bo bamaze gutahura ko bashobora kwiteza imbere biciye mu nyigisho mu makoperative n'ibindi bagafata inzira imwe bashobora kandi no kubaka kazoza kabo bishimikije ukubahana mu butandukane bwa politike muri iwacu bakabona kugwaruka nk'ubwo ari ubwo gushigikirwa rugashira ingufu hamwe maze rubera karorera abandi
ibarabara ry'indarayi n'ukuri canke n'indoto izo nazo byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eko
icyo kinyamakuru cyandika ko hacindwe zibiri Burundi na Tanzania bisinyiraniye amasezerano yo kumvikana ko hokubakwa ibarabara ry'indarayi ryo huza Uvinza Musongati Gitega rigashobora kubandanya gushika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko rero ikibabaje ku bwa Burundi Eko n'uko atagihe cyo gutangurira kwivyo bikogwa kirashigwa habona
ico kinyamakuru cibutsa ko umugambi ari uwo kuva kera ubu ngo ngira ngo umuntu yo kwizera ko ibikogwa nyezina bigiye gutangura Burundi ngo buzaba buteye intambwe butari bwashike ko uzotwara amamiliyoni n'amamiliyoni mu madorari y'Abanyamerika iryo barabara ry'indarayi ngo Burundi buzoryungukira ko kuko rizofasha mu migenderanire y'akarere mu guhanahana ibidandazwa nk'ubutare n'ivyimbugwa
amakuru ashikizwe n'inyamakuru
amazu y'ubudandaji impunzi z'abarundi bari mu gihugu cya Malawi yarasambuwe ivyo navyo vyandikwa n'itororo kanizo ry'amakuru Net Press
Netepresi ivuga ko amakuru ava ililongwe ku mugwa mukuru w'igihugu cha Malawi yemeza ko amazu y'idandarizo ari mu karere ka Kasungu yaturiwe n'abanyagihugu imvo ngo akaba ari imbwa itunzwe n'umurundi yoba yari umwana waho muri ako karere agacapfa Netepresi yibutsa ko abanyamahanga baba mu bihugu bya Malawi Zambia na Afrika y'Epfo harimo n'abarundi babangamigwa n'abanyagihugu baho muri Malawi babahura ko bemera gukora ubuzi abavuka muri ibyo bihugu banebagura bugatuma bashobora kugira ubuzima bwiza gusumba ubwo abasanzwe bavuka muri ico gihugu
itororokanizo ry'amakuru ya BP naryo ryandika ku bwinshi bw'abanyororo mu mabohero bwemezwa n'ubuyobozi bukuru bujejwe mu mabohero
ibitigiri bitangwa n'ubwo rwego birenga abantu 11,500 bari mu mabohero kandi hari hagenewe ababa 4,200 ivyo bitigiri vyashizwe ahabona ku munsi wa kabiri Ngozi mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe ntabariza risanzwe rikurikirana ibijanye n'agateka k'abafungwa
akarorero gatangwa na BP nibohero ry'Ngozi ririmwe abanyororo barenga 1,600 kandi ryari rifise ubushobozi bwo kwakira batarenga 400 no kuvuga ko bimaze kwikuba inshuro zine canke naho amajana ne kwijana Gervais Hajayandi umuyobozi mukuru ajeje vy'amabohero avuga ko ivyo babizi mu nzego z'ubutungane yemera kandi ko bagiye kunyarutsa gukurikirana imanza kugira ico kibazo gitore gumuti n'amafungwa bafatwe runtu urongoye ishirahamwe ntabariza Jean Marie Nshimirimana nawe atangaza ko bazoshigikira amabohero ya Ngozi Gitega na Rumonge
umwanditsi wo ku rubuga yagana wati ukunanigwa ni intambwe idushikana ku ndoto zacu
kubwiwe ngo umwaka ugiye kurangira benshi muri twebwe twawutanguranye imigambi myinshi bamwe byagenze neza abandi barananiwe igikunda gushika ngo nuko bene kunanigwa baca bihebura
ingaruka z'ugo ruhombo zisiga ibikomere muri mwene gutakaza amadeni n'izindi ngorane nyinshi ikibabaje harabaca bagarukiriza ngaho imigambi yabo nkuko omengo ubuzima burahagaze ati rero twari dukwiye kwakira bene izo mpanuka nkaho ziri mu bigize ubuzima bwo kurangura imigambi kurusha ukunanirwa uburyo bwiza bwo kwifata muri ivyo bihe ngo nokumenya ikibanza umuntu akwiye guha ubwo ruhombo canke izo ngorane
Ndina hano duchie du sozerera ano makuru yandiswe n'ibinyamakuru mondwi turangije ngashikijwe na Francine ndio kubgayo.
Afadikanije na Leonce Bitariho ibihe byiza ngahi wanyu naho ubutaha.
Amakuru ashikizwe n'ibinyamakuru.